bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe nchote bakunzi muteze amatwi ibiganiro vya radio ya Amerika risamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe na Jewe Diane na Hazindongo ibiganiro vya uno mwanya ikaze kuri mwese.
Yewe barayimbye muri mawose w'imyumba twarawukunkumura. Nikanguye mu gitondo sangu muri mawose bakunkuye nikera muri ukwezi kwa 12.
Arabaze ko twebwe duharage waturimye gasanga baturandaguye baruswara.
Aba ni bamwe mu banyagihugu muri zone muyira ya commune Kanyosha mu gihugu cy'u Burundi Bujumbura bidogera ubusuma bukabije burangwa muri ako karere co kimwe iyo nkuru co kimwe niyerekeye ishirwaho ry'abazorongora imirwi y'amatora mu makomune yo mu gisagara ca Bujumbura mu Burundi. Turazigaruka ko handi hato mugume ku maradio yanyu. Ngere ndabahikaza makuru tubafitiye muri kano kanya tuyahere mu gisagara cha Bujumbura mu Burundi neza na neza muri commune Muyira ya commune Kanyosha ivugwamwo ubusuma bwa bayindanse abanyagihugu bavuganye n'ijwi rya Amerika riraniga inkuru tubazumenyesha makuru ati Bujumbura Fidelite ishatse.
Muri iyo misozi ihanamiye igisagara cha Bujumbura ubusuma bwa rimonogoje
yewe barayimbye muri mawose w'imyumba twarawukunkumura. Nikanguye mu gitondo sangu muri mawose bakunkuye nikera muri ukwezi kwa 12.
Arabaze ko twebwe duharage waturimye gasanga baturandaguye baruswara twimbaje dufise gasanga batwaye tugore bagatwara none gasahumva dukore.
Kiretse ubusuma bwo mirima reka no mu mazu abasuma barashikayo mu kiringo cindwi zibiri imihanyi irenga cumi iramaze kwibwa n'ibizi Jane n'umwe wakuru imitumba umunani igize zone Muyira
baguma bomora amazu bibura ukomba amazi byo mu nzu nta na kimwe basigaza yabisafuriya ryabisahani zabi impuzu byose aratwara nkako mutumba wakavumu nifise amazu ashika ku 12 basahuye rukomba amazi.
Zone Muyira iri ku kilometero biri mu 20 uva hagati ku mugwa mukuru w'u Burundi mu bayibamwo hari abatari bake bisumamwo ibujumbura haba mu kubaka amazu canke mu kudandaza ivyo bavanye mu misozi. Hagataho haraheze iminsi abadandaza ivyo batembereza ku mitwe barahagaritswe eka nabo baka bamenyesha yuko atakazi bagifise kubera ubukene bwateye inzara. Niyo rero aho twavuganye bavuga yuko itera ubusuma
ubuge ukora nk'urunganwe guyiba n'abana bakiri bato kabisa hari abata amashuri ku bibazo by'inzara byinshi bituka ku bukene.
Urumva abo bana biba canke nyaba ari umuntu akuze biba bitumwe n'inzara kuri ataka notaronka ko kuza gusumisa
kuko twaruse mu bana natwe tukira tutangure kwiba kuko hatwaruse urabara fatimiyaga umunatsinjira mu mangazini tuzofatishashe
none we warufise cyukora rero zikacho kigutunza rero wakuru twufungura ntusubire kuturonka ntusubire kuronka ka kazi umva umbe amba haragana ko kwihangana birangira ukavuga ati jewe bishitse wosanga inzu bazimenye
bigeze ko ndi baravuga ati muri akwiye gusohanza akigumye niba wijeje uyu munsi ezu kiburya muri iki gice bigahera azose aho wifuza aho za kuyiba hande utazogera na kuyiba kugaruka.
Ikibabaza abanyamuyira mbere batuye ijuri ya Amerika nuko niyo bishitse abasumo bagafatwa batamara mu gasho kabiri
nuko babatwara mutungane ntunye babarekuye n'abasumo biba nti babahana nico gitumo busangwa butabwiyonge yabahado wivye njya nabandi bona hakarore none ugenda naje naho ndumukesho ugenda musangaho natwa ndamujyamenyo eh ashaka kangogo washenka mujyamenyo no mwifatire naho uracenda kuragira ngo iki oyo bishobere gukunkomora.
Aya makuru aremezwa kandi n'abarongoye intwaro wego go hasi Jean Nibitse
kwageze kubafata mu minsi heze bivye bafatiwe mu gipatiri ahantu hitwa kuri campus Kiriri bariko babomora ivyuma ibiyo babafashe barabafunga baratangajwe n'ukuntu twagiye tubona haheze indwi imwe kundwi igira kabiri abana turi kumwe nabo no kuvuga abanyagihugu bamaze kwidoga ko bibwa abana babivye canke ababivye bose ntibahanwe naho twe tuguma dusemera ati yamara umuntu afashwe no kumushikiriza ubutungane n'ubu bavuze yuko ubwo bazofata ariko ari babo n'abanyagihugu rero turongoye ko bazomwihanira kubira ubutungane butabahana bikwiye ngo bubahashe.
Mu gipolisi ku bwabo gufatwa ni kimwe kwagirwa n'icaha ni kindi. Commissaire de police Alain Gombonyoni yivuze mu kiganiro yahabamenyesha makuru igihe ariko aramenyekanisha ibyarangwe n'ubushiranganje arongoye rw'umutekano mu mpera z'ukwezi kw'12.
Iyo bafasha abantu mu rwinshi si ukuvuga ko bose baba bagirwa n'icaha baba bikekwa ku icaha hagize rero abarekugwa birasigurika yuko abo intahi bayasobanuye neza bakabona yuko abo atakibagiye atakibagira rero umuntu yabarenganije bafungiye ubusa iyo abapolisi babaye hafi abihaniye barafatwa badafashwe na hamankete akabaho ko kwihanira kirazira
mu gihugu cy'u Burundi ingendo kwihanira iribonekeje no mu mwaka uheze akayoroka hafi nako mu mezi abiri ya nyuma yo mu 2017 aho umuntu yicishijwe amahiri mu mwaka w'igisagara cha Bujumbura mu komini ya Muha zone Kanyosha ahogwa ubusuma hari nabandi bana babiri baciwe ibikonjo hagati mu gihugu mu ntara ya Gitega bagizwe nabo nyene ubusuma bwo mu mirima mu ntara ya Bujumbura Fidelite yashatse ijwi rya Amerika
Tuwaza kugaruka gato mu gisagara cha Bujumbura tubabwira ivyerekeye amatora ariko imbere yaho tubanze tunyarukire gato muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo amunzi z'abarundi zahungireye muri Kamanyura mu majepfo y'umuji wa Bukavu zitangaza ko zugarijwe n'inzara yatewe n'uko ishamwe gita himunzi RCR ryahagaritse imfashanyo y'ibifungurwa ryabaha umunyamakuru wacu muri Kongo Vedaste Ngabo aratubandaniriza ino nkuru
Inzara ivugwa muri iyi nkambi igaragarira n'amaso y'abagana aho izi mpunzi zikambitse mu Kamanyura aho usanga mu marembo y'iyi nkambi hari impunzi zigurisha bimwe mu bikoresho byo mu mazu n'abaturage b'abakongomani kugira ngo zibone amaramuko
Nyine twagurishije na makinga ngatugurisha n'amamatera yose turagurisha kubera inzara nyine
Nkiri ya ni matera iri ku isoko Nkiri ya matera bampaye ibihumbi 20 yari iciye ibihumbi 50 kubera inzara nyine
Aha nta kintu na kimwe tutagurisha ibintu byose turabigurisha guhera ku masafuriya je nkanje ni impunzi ndose uyimwanda yigurisha kubera ahinzara ni nyinshi niza hani ndira ko nashaka kuyigurisha hasiyere no kuvuga nta kintu na kimwe kiduha
abandi nabo bagenda basaranganya ibiribwa bike basigaranye mu mazu
twahora duteka mu masafuri ya manini kuko fise nk'umuryango w'abantu 10 wacyuteka mu isafuri ya nyene ubona kubagaburya kuko injya zaraboneka tugafungura tugahaga ariko ubu cyugabanya no gicanye ariko aramarira ubwo twasigaranye
umuvugizi w'impunzi z'abarundi ziri Kamanyura ryo nizinyandwi yabwiye ijwi rya Amerika ko bafite ikibazo cy'inzara kuko ibiribwa bari basanzwe bafungura hasi rimaze icyumweru cyose ibihagaritse kubera yuko banze ubusabe bw'iryo shyirahamwe ryo kubarugwa hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga ihagarikwa ry'inkunga y'ibiribwa n'inkwi ndetse n'ubuvuzi ishyirahamwe rya hasi ryari risanzwe ritanga Kamanyura kaba riteye impungenge impunzi zihakambitse
mu gihe ataracokorwa muri iyi minsi ya vuba cerekanye no kutugarukira ku bintu byo gufungura abantu bashobora gupfa ku bwinshi kandi nta kuko nibyo turiko turabona batanguye kugwara bagwariye mu nzara rero kubera nta mikoro dufise twebwe twasaba abasi baze baduterere mu guhamba abacu mu gihe botangura kwicwa n'inzara cyane cyane habuze amasekeye baduhe n'ivyo birago kuko twe nta kintu cy'uburyo dusigaranye muri kamini twe twahora twimenya byose
tumaze gushanga turugoranye nta usohoka gucingero turi impo mugasho teka no kugiye gucingero mu banyagihugu mugero tutaza gucingero inzara turayifise biragaragara
mu kiganiro ubuyobozi bwa SR mu mujyi wa Bukavu bwagiranye n'ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone bwirinze ko dufata amajwi ariko bwemeza yuko bahagaritse imfashanyo bari basanzwe batanga ku mpunzi z'abarundi ziri mu Kamanyura usibye ubufasha bw'amazi bazisigiye kugeza tariki ya 28 y'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2018 ubuyobozi bwa SR Bukavu bukomeza kugaragaza ko impunzi zakenera imfashanyo izajya mu nkambi z'agateganyo ikakirwa kimwe n'izindi impunzi z'abarundi SR isanzwe ifasha shirizayo mbere yuko zijanwa mu nkambi yo mu Rusenda n'imurongwe ziri mu karere ka Fizi mu gihe aseri yahagaritse imfashanyo abayobozi b'izimpunzi ziri mu Kamanyura basaba abandi bagira neza ko babagoboka kugira ngo barengere ubuzima bw'impunzi bayoboye
tusaba abagira neza no kuvuga na mareta ibihugu vyumva vyoshobora kwakira umuntu nka twebwe atemere yo biometri turatakambye turasemereye turakomya kamo kugira ngo baze badutabare batujani wabo twebwe dusaba aho twirimira nta kindi kintu kirenze ngaho dusaba duhe bahiza twere kitongo twigiremo turime gorore gushikaho tutubona umutekano kwiye mu gihugu cy'amavukiro yacu dusabe gusubira iwacu
rero twashaka gusaba uyo wese yumva azi umuntu icarico kuko mu minsi yaheze baratwagirije ngo turabarobere uno munsi umuntu ari karibaza mbega ko ninzara yica twe nta kigwanisho badusanganye nta muntu numwe kuva dushitse Kamanyura aratwitwara avuge ko twamukoreye ikibi none uno munsi ko batwicisha inzara bataniye he nico kirobere ni kuvuga ngo nibahaguruke baha uyo wese afite umutima w'ikigongwe agarukira iki gihugu cy'Imana kiri ngaha azobagize neza Imana izo bimuhembere
inkambi yo mu Kamanyura irimo impunzi z'abarundi zigera ku 3000 zigendera ku myizerere ishingiye ku mukobwa zivuga yuko ari umuhanuzi uzwi ku izina rya Ngenda ku Mana Zebia yadatse ngabo ku bwijwi rya Amerika mu Kamanyura mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Twongere dusubire mu Burundi, aho umugujeje gutegura amatora ku rwego rw'ico gihugu kuri wa gatatu washize ahabona abazorongora imirwi y'amatora makomine mu gisagara ca Bujumbura. Ibindi kuri no nkuru n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Bujumbura, Diane Ndonse.
Kuri uyu wa gatatu niho hashingwa imigwi y'abazokurikirana ibikorwa byo gutora ibyiritswa shingiro bizoba mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka mu makomine yo mu gisagara cha Bujumbura. Ikomine imwe uko ari amakomine atatu ifise umugwi w'abantu batanu, bose hamwe ni 15 batowe mu madosiye amajana 538 y'abari basavye kuja muri iyo migwi. Abagabo n'umunani bagizwe na batanu b'abahutu hamwe na batatu bo mu bwoko bw'abatutsi. Abakenyezi nabo ni indwi, bane b'abahutu hamwe na batatu b'abatutsi. Urongo uyu mugwi ujejwe gutunganya amatora mu gisagara cha Bujumbura, Terence Bizimana yasiguye ko hisunzwe amategeko asanzwe ari mu ibyirizwa shingiro.
Zo dosye rero duje kuzugurura duca duja mu gihugu rero nyezina cyo kuraba rero twisunzwe amategeko tama nkingingo y'ijana 34 yo mu bwiza shingiro tekanya yuko abahutu batya kuba 63%, atutsi 40%, abagore n'imiburiburi 30%. Icyo cya 30% twe twakore ko cyane, kuko murazi neza yuko hari abantu bavuga ati nyabuna nyabuna hariya mwaduha abagore benshi, ariko twebwe iteko itubwira n'imiburiburi ni ukuvuga ko bashobora kuba benshi ariko bataba n'imiburiburi munsi ya 30%. Hanyuma icyo rero twagikoze turayikorera ko turaraba kwekilibra abahutu batutsi ibiki n'ibiki byose intara murazi ko bisaba 13 avoma zone 13.
Abatowe baje bava mu mugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi, Amizero y'Abarundi, umugambwe Ipona Fode Bunyakuri iragi ryandadaye, amashyirahamwe yigenga hamwe n'abatanzwe n'abajejwe intwaro. Ariko rero iki gikorwa nticashimwe na bose. Bamwe mu bo mu mashyirahamwe adaharanira inyungu za politike bavuga ko batahawe ikibanza gikwiye. Gerard Hakizimana arongoye ishyirahamwe rigwanya ikimenyane na Kamwana wa Mama.
Ibyabaye uno munsi twebwe ntacyo tubivuga ko kinini cyane, ariko kimwe cyo tuvuga ni uko imigambwe isa n'igomba kuvyigarurira mu minwe, aho biboneka ko amashyirahamwe yigenga adahabwa ikibanza gikwiye muri bene iyo migwi, kandi ari nayo yategereza kuvuga ibintu uko biri, ari nayo adahengama mu bijyanye na politiki, kuko usanga keshi atandi byicaro bya politiki turiko turaharanira mu byo dukora.
Urongoye SP mu gisagara cha Bujumbura Terence Bizimana avuga ko uwumva ko yoba yararenganijwe afise uburenganzira bwo gusaba akarenganurwa mu kiringo cy'imitsi itarenga itatu.
Kuva uyu munsi twebwe mu biro tuhari amasaha yose, bikeneye ko mudukoresha n'ijoro tuba tuhari, kuko tuhari kwa mwebwe dukeneye ko mutuzanira amadosiye amareklamasiyo yanyu muyazane. Ufise imitsi itatu, 13 zirenze na reklamasiyo zose kandi gutora, kuko tuzabiye mu gikorwa cy'ugushyiraho bwego urutonde ntabanduka kugira ngo byukwitegure irahira ryabo maze ikorwa cy'igihugu tugitangure, hanyuma dukore nk'uko igihugu kivyifuza, nk'uko mwebwe abanyagihugu muvyifuza.
Umuvugizi w'umugwi Seni ujeje gutunganya amatora mu gihugu Prosper Ntagwamiye amenyesha ko iyi migwi ifise ikiringo cy'amezi atandatu. Tukibutsa ko igikorwa bashiriweho citoranye zina kizokorwa mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka. Ayo bamwe mu mashyirahamwe yigenga hamwe n'abatavuga rumwe na leta biyamiriza. I Bujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Diane Ndonse arakenuye. Ijwi rya Amerika rero risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ibiganiro tubafitiye kuri kano kanya tukabibandaniriza ku kiganiro Ntorere Kazoza ka Studio Ijambo i Bujumbura mu Burundi.
Mina mbeguri mu maki kudakoma
yo imisi yose nkaya mango sinkakaza aliko ndumviriza ntorere kazoza.
Umviriza ntorere kazoza?
Erega mwarasizo ntorere kazoza.
Ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Eka ni nyifato ibere imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na Studio Ijambo.
Ntorere kazoza.
Ntorere kazoza.
Bakunze bikiyago cha politiki Nurere Kazoza cha Studio Ijambo gisamiranira hano ku Ijwi rya Amerika. Jerome Niyonzima ndabaramutse nongera ndabahikaze kandi abipfuriza n'umwaka muhire w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani. Mu kiyago cha politiki Nurere Kazoza uno munsi twashimye kugaruka ku bibazo n'inyishu umukuru w'igihugu yahaye abamenyeshamakuru mu gusozera umwaka mu kiganiro yagiriye mu ntara ya Kayanza mu buraruko bw'u Burundi. Muri kino gice tugashimikira ku bibazo vyerekeye politike n'imigenderanire. Utangura gufata ijambo ni Thierry Kitamoya wo kuri radio nkuru y'igihugu.
Haherutse kuba amatora mu nama nshingamateka ya Afrika y'ubuseruko, aho batora umukuru w'iyo nama. Mugabo abashingamateka b'Abarundi ntibitavye ayo matora cyo kimwe ndetse n'abatanzania, ariko mu nyuma twarumvise ko abatanzania bahavuye bisubira ko baravuga yuko bemeye ibyavuye muri ayo matora. Mbega Abarundi mu gihe hoguma uwo munyarwanda Rwanda tuzoguma twitabaye ibikorwa by'iyo nama tutabyitabye, ingaruka mubona ishobora kuba izoba iyahe.
Ibijyanye no gukunda duhagaze tuvuga yuko uwo batoye ntitumwemera kuko ntiyaciye amategeko, kandi tuvuga yuko twamaze kubyandika tukakurikirana ukuntu byagenze kugira ngo turabe ukuntu tuyubahiriza. Bakazora mu kabice kuri n'ibyo bazodusigura Abarundi, tutahura n'Abarundi tubabwira ati badusigure ko byagenze ukubera ikindi. Nicyo rero niba dutange niba duha inyishu zumvikana tuzotubandanya, niba tutazumvikana nazo tuzokoma tubabwira tuti kino gikorwa nshakoze neza agahingwa bwo kwitwara two kwitwara.
Ibijanye n'imigenderanire, haraheze imyaka ibiri Uburundi n'u Rwanda tutabanye neza, bikaba ndetse byaragize n'ingaruka ku mibereho y'abanyarwanda n'abarundi, cyane cyane abanyagihugu bato bato. Mbega gushika n'uno munsi twofata yuko ingendo y'u Rwanda iracari yayindi, Uburundi turacari hahandi, ntacyo bakiyogira kugwa kugira ngo turabe yuko imigenderanire yosubira kunaguka.
Iyo habaye kutumvikana umuntu yagize akabazo ateza ubundi aryakibura akamwegera ati yamara turabe ku bintu byohera ngo twararindire yuko uko kurera bitera byunyuka tujye turaba. None nko murabitsa abantu bashatse gutimbaza ubutegetsi ngo bana gute ibyo uno munsi bashobora kudakunda gutorika umuti bwa muri Kazoza turaterekana tiraha abamwe bagize ibintu n'ibindi ugasomborutso twakihanganiye n'ibindi twebwe twabishimira amakungu atino bintu urubanza muze mu ruce. Uno munsi ashobora kudakunda mbwa muri Kazoza nta kimwe kiba tutezwa n'ingorane ni gucu Rwanda tutabika tutamenyeye tutabika tuzumenyesha abakungu twebwe abarundi dufite mu buryo tugenda ubwitonzi ntabwo dutwara dutwarira hejuru.
Nitwa Christine Kamikazi, nkorera ikinyamakuru Iwacu. Mwaratanguje umugambi wo guhinyanyura ibwirizwa shingiro. Ni mu gihe ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro riri mu ngingo zitumvikanywe ko mu biganiro biherutse kubera yarusha, ko none mwahisemwo gutanguza uwo mugambi utarumvikanywa ko n'abari mu biganiro, ni ukuvuga yuko mutiteguriye gukurikiza ibizova muri ibyo biganiro. Muri make ibyo biganiro bibera hanze mu biha ikibanza iki? Murakoze.
Kujya ibwirizwa shingiro yaguze yuko twafashe ingendo yo kuri inyanywa, kandi hakira abantu bakiganira ibiganiro sibyo uno munsi kandi sibyo byeje zo bandare. Icyo twabwira ni uko kandi namwe mwe n'abamenyesha makuru ari mugomba kuza murabaza ibibazo namwe mubizi muzi inyishu yabyo. Ibi bijya guhinyanywa ibyo bashingiro byatangwa mu mwaka w'2012. Ibiganiro ni iby'Abarundi kandi Umurundi wese angana n'uwundi. Ibisigura yuko n'Umurundi uri hanze tusumba Abarundi bari mu Burundi. Reka da hagaze ubwo iby'igihugu umukuru w'igihugu angana n'umurinyi n'umworozi kuko igihugu cya twese tuzoranga n'uko uhagaze muri Amerika cyangwa i Buraya musumba Abarundi bose. Nibaza neza yuko ari ukuzimira ngaho iyo hagaze kubona ineza y'igihugu turi mu gihe cya demokarasi abenegihugu bose bashize none abandi bashira. Muze mubaze ibyabaye tubi nayo kwikukira ibyo mubona byabaye ejo bundi ko byanjye bibona itandatu na gatanu ko byagenze n'ubucara na gatatu ni ko byagenze ibiri na gatanu ko byagenze ibiri na cumi ni ko byagenze ibiri na cumi na gatanu ni ko byagenze. None dufite ikibazo kibonesha amaso yawe ucurinda yuko hari izindi nyinshi ugomba kurundira kandi nyinshi zimaze kugaragara kuri abantu batere kwa ikinjijaya na matura mbushacho kukundi kanda wa anu tuwa mazuwe tolimuti uko izo nje yendo alizo kuhasha umasizano ya rusha ije wili mikaneza yuko reyero ibindo ijaya na ku mbini yuga ando vya hanze yuga aniro nyamu kuru vyaba ingaza kumbede juu byakozwe n'ibindi ndabyo byakozwe tutaraje no matora ya 2015 bijya byakozwe mu Kayanza ya Mafedo Rute ibiki byakozwe n'abashinga amateka n'abakimuza amateka bose barashikiriza ari n'ibyo nakoze mu gutunga mugambi w'igihugujeje umutekano cyangwa mugambi w'igihugujeje kwa gituri byose ari ibintu byansabwa bizotuma ibizwa shingiro rihinduka leta iki giye no kwishyira mu ngiro rero tukuye bwa bagaza kugoma baganira amashyi tubandaye tubishyira mu ngiro ibyo igihugu kibandanye kibaho hamishi na chumana mene ya vikani uzi ya usha musanze mbuzele chumuzari ya kuzari ya usi yukati vikani uzi ya mkwezi kwa katanda tu kuno mazwezo ya eze maria chalaba andanya kato ya yuwa ya rikwara wakabu na wakinyezi kwa sebalimu ya vtizo ijambu ijara ni ijambu ni vyanyuma ijara yuwa hamari ijambu yemu para tukwezi ijambu yemu tusanga kishi wala vikundi sheku tusanga isi kyo tutura shira mungiro na mutsi uishimele nero kisiga ina vya wanonezo bani nwa gani ya kujiu kibandanya kiwa na murundu mwe cyangwa babiri batozirika abarundi gucasi nishoboka tuzobandanye tubake igihugu tubandanye abandozoza bakurikira
nitwa Alain Majesté Barenga nkabandi mu menshi makuru wagiye imico kama mwihinyanyirwa gibizwa shingiro byanditse ko ibiringo by'umukuru w'igihugu biduye ku myaka 5 bikaja ku myaka 7 none ganye n'icyubahiro umukuru w'igihugu mugiye iryo hinyanyirwa ryo kwemezwa n'abarundi bose muka n'umuryango wa politike musanzwe murimo ukabashira imbere kugira mwitoze tukaba tuzi ko mu 2020 muzamukira imyaka 15 muramutswa abarundi mbega muzotangura gushasha cyane muzobandariza kuri imyaka 15 muzobiharura gute
iyo je ari bingo mwego parakwara ino ngwara tuyivemo ibizwa shingiro si by'umukuru w'igihugu ni by'abarundi ibyo bingo nazo bitunganijwe mu ntumbero y'abarundi kuba byipfuza rero no muri je uje kumbaza ati mbega umugambo ino asoro kwizera mana yanjye ugomba kuneza ingorane uno munsi ndiko ndakora igikorwa bantoreye ugiye kuraba rero uri kurakorera igihugu umukuru w'igihugu ni umuntu nk'abandi n'umuntu ushobora kugira ikibazo nk'abandi sidabyipfuza mugabo turabona neza ko ari abantu uri kurakora ibyejo kandi byejo ibyejo ni byejo umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ine byo muri 2020 mugabo ni umuntu muri 2017 imyaka ibihumbi bibiri na cumi n'indwi turasimba kanda tuza kwa rabu kuje wewe gusimba kanga na dusimba ababu kuje mara yona na gusimba kanga ibyo rikatwerekere abe ni gihe twerekere n'imigambo twerekere n'abajeje gusigura ibyo amategeko mugabo uno munsi z'umwitwara iko icyo docho cy'ibiringo z'umwitwara iko abarundi kumwe bizu amara guheza ibyo mbizwa shingiro n'imbere yuko abantu ze n'uko murinda ko amatora zoba nitwagira imana ibintu bikava bukihutirwa n'ibijanye no kwemeza cyangwa kwanga inyanya nziza shingiro n'ibyahera ibyo shingiro muze muri somo harakuri kuri kuvuga nibasanga bati kuko maze gutungana rero musha guhaguruka mukaca mugaza ati mu muri sentare ibyo bizu shingiro tutubwire yuko niba ari ikibazo cyari mbega mubona bikomeza kuhunye no kuri bizu tuzi imana tugenda mwaka ngo mu kwezi kandatu bibiye muto cha mari kite mari ke bitware mubaze iduze atabatayitoza atabatarito atabantu baritoza muco mwari mbega mutubonera ibyari no bibirizo shingiro giye na yegejwe bizogenda gute muco mwitwara ndi muri abantu bazokwitoza ndi muri abantu bazokwitoza
nitwa Diomede Hategekimana nkorera televiziyo y'igihugu akabazo kanje ka mbere kajanye n'intererano y'amatora n'icyubahiro igihe mwatanga intererano y'amatora muri Berbe mu gisata cyayo kiri Ngozi muhamagarira abandi bose babishoboye gutanga intererano y'amatora mwamenyeje ko iyo ntererano izotangwa ku gushaka kuri uwo wese akunda igihugu ni kuki ryahindutse itegeko
intererano y'amatora twe twatanze intererano tuhamagara bene igihugu amagara bene igihugu gutanga intererano ajye urabona je natanze n'umukuru w'igihugu kwa ntara karokeza camagara abandi bene igihugu muga ibwizwa shingiro rivuga iki
ku murundi wese afite ubu abwizwa guterera
mu kubaka igihugu tsimbataza demokarasi n'utsimbataza ubutungane n'umutekano rero itegeko ntabwo ryaje ryunganira umukuru w'igihugu
ugomba kwiyoroheza nawe ngaho byaje cyunganira nimbuko rero nibere yuko tuko inaza benshi bakora tanga bari baratanga bitara nasohoka ariko baratanga abandi bacu bakurikiye batanze ari benshi cyane abene igihugu batanze nasanze ko baratanga amafaranga benshi cyane ugaho na karoti batanze ugaho habaze kuza itegeko umwakuza twavuze ku itegeko tuzotanga umushahara twebwe abarenze amafaranga nuko tuzotanga umushahara wose ku mwaka tuzowutanga tuzongara ati naratanze oya naratanze ya mbere no ku mushahara wanjye tuzotwara nyamara rero ni igihugu igihugu dukuzirikana igihugu igihugu ntabwo isumba igihugu kuko udafite igihugu nta ibyo byose ibyo byo kumenyesha amakuru udafite igihugu kudandaza ntabikunda ntabwo utwara igihugu gitembagaye kaba kabaye rero igihugu kitangirwa muri byose kugira ngo gikubesheho bwabi kandi ihagaze neza kugira ngo ihagare neza kigira indongozi iyo utagira indongozi ni meza
ku bijyanye n'indahiro y'umukuru w'igihugu icegera ciwe n'abagize leta mu kwinjira muri ayo mabanga ingingo ya mbere y'iyo myanyuro ibwiza shingiro ivuga ko Uburundi ari igihugu kidashingiye ku madini Republique laïque muri mibifaransa ingingo ijana n'indwi ijana na mirongo ine na gatandatu ijana na mirongo itatu n'umunani iyo myanyuro y'ibwiza shingiro zirerekana ingene abondondagui bazorahira baja mu mabanga aho bazorahira bavuga bati imbere y'Imana mushobora byose ubwo izo ngingo ntizivuguruza ingingo ya mbere ivuga ko Uburundi budashingiye ku madini mbega hamwe byoshika nimba mu Burundi koko hariho abahakanyi batemera Imana bakazotorwa muri ayo mabanga bazorahira ibyo batemera
hanyuma ikijyanye indahiro indahiro na indahiro mwacanganije ibintu erega imana ni imana ni ibintu biratandukanye mubwo ko leta irayike nuko leta ntiyegamiye ku idini na rimwe mubwo imana ni ibintu biratandukanye imana ni ibintu biratandukanye imana ni umuremyi w'ijuru n'isi ntabwo ari idini reka nicyo gituma rero mu bijyanye n'indahiro ntabwo bice byerekana yuko Uburundi buhagaraye ku ikunuzi ntitwabuze imana y'abaporoti ntitwabuze imana y'abasilamu ntitwabuze imana y'inuze y'abakatolika eka imana ni imana ni imana rudende kandi kubera iki none turirimba ati Burundi bwacu imana ko tubaye kudutungira ko tutagufuta
kandi Umurundi wese aririmba gutyumira
yewe twese mujye muri n'abarimwe arimo urazi imyaka twaburiririmbye ntukiwirimba Burundi bwacu imana ko tubaye kudutungira ndabwo ari ati idini ryari tuha epfo tuva ati idini ryari tuha Burundi eka Burundi imana ko tuhaye kudutungira hanyuma rero ngaho kanukara n'agapfungu gusa kari mu bantu cyane n'udutego n'udutego tuza turimwo imana idufashe cyane
aha niho kino gice cya mbere cyerekeye ikiganiro umukuru w'igihugu yagiranye n'abamenyeshamakuru kirangiriye Jerome Niyonzima ndabasezere ndabipfuriza kandi umwaka muhire w'imbibiri na cumi n'umunani muraranibwe mu banyu no mu vyanyu naho ubutaha
cyari ikiganiro Nturere Kazoza ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijyanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na Studio Ijambo
hakaba ino ngaha rero nshuti bakunze duce tuba turabangiriye ibiganiro vyo mu Kirundi n'Ikinyarwanda twari tubafitiye muri kano kanya ariko imbere yuko duhana gahindukira tubatumire makuru ari imbere turiko turabategura igihe c'isaha imwe n'iminota mirongo itatu ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda muri yo hariho inkuru yerekeye igihugu ca Kenya aho bamwe mu ndorerezi zarungitswe n'umuryango umwe bwa Buraya bavuga yuko amatora yabaye muri bihumbi bibiri na cumi n'indwi yaranzwemo utunenge tutari duke turaza kubigaruka ko muri ayo makuru yacu igihe c'isaha imwe n'iminota mirongo itatu bagenzi bacu bakiriko barabatororokaniriza Naridiane Nahazwe muri studio ya gatanu Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda bakoze bagenzi banje bose bafashije kugira ngo ano masukuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya bishoboke mu hinga bw'ivyuma hariho Fasil Gebehu twempi ku izina rya bagenzi bacu tubifurize kubandanya mugira umugoroba mwiza mu banyu no mu byanyu